Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Kuri internet mudusange kuri weshatu radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. Ingingo z'ingenzi: y'Abarundi barenga 350 mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bambuwe uburenganzira bwo kwakira imfashanyo, barashinjwa ibyaha bitandukanye.
Ngiye kurondera utwo kwisumamo kugira ndabiko noza ndahindurwa utwo two kujya muganga inze ndagaruka ku isensa nca sankadi bayugaye muga twace dushikwa ku rutonde rw'abipfuza gutahukanwa ku nguvu. Bibonekana ko ari kwa kundinye no gutahukanwa ku nguvu kandi twa dufite amakadi.
Uwo ni umurundi uba mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Mu Burundi kandi hateraniye inama nini ihuza abafite aho bahura n'igihingwa cy'icyayi baturuka mu bihugu cumi bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba n'ihembe rya Afurika. Naho umupadiri wa Kiliziya Gaturika wari washimutiwe mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu cya Nigeria mu cyumweru gishize yishwe. Ayo makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Umuyobozi w'ihuriro ry'amadini ya Gikristo muri Nigeria yatangaje ko umupadiri wa Kiliziya Gaturika wari washimutiwe mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu mu cyumweru gishize yishwe n'abari bamushimuse, mu gihe undi mugenzi we yashoboye gutoroka. Iyi nkuru twayiteguriwe na Themistocle Mutijima.
Udutsiko tw'abagizi ba nabi bazwi nk'amabanda atera ubwoba abaturage mu majyaruguru ashyira uburengerazuba ndetse no hagati muri Nigeria akenshi yibasira abayobozi ba Gikristu mu bazwi cyane ashimuta agamije kwaka incungu mu mafaranga. Joseph Hayab, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amadini ya Gikristu muri Nigeria, KAN, yavuze ko ba padiri John Mark Chietinum na mugenzi we Donatus Cleopas bashimuswe ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa karindwi mu rusengero rwo mu giturage cya Yadini Gura muri leta ya Kaduna aho bari baraye. Ku wa kabiri nibwo Cleopas yabashije gutoroka bari bamushimuse ubwo bamujyanaga aho bitegaga guhurira n'uwoherejwe n'ubuyobozi bwa KAN ngo azane incungu yo kumurekura. Bwana Hayab yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko Padiri Cleopas watorotse bari babashimuse ari we wemeje amakuru y'uko mugenzi we Chietinum yishwe ku munsi bashimutiweho. Hayab avuga ko yamaze iminsi aciririkanya n'ayo mabandi yabanje gusaba miliyoni 60 z'amanayira, ni ukuvuga ibihumbi 145 by'amadolari ya Amerika ku bapadiri bombi. Umupadiri wacitse ntiyashoboye kugera kuri paruwasi ye hakiri kare ngo ababuze kwishyura incungu kuko nta telefone yari afite. Leta ya Kaduna ni imwe mu zibasiwe cyane n'ibitero by'amabandi. Mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, amabandi yitwaje intwaro yateye gari ya moshi hagati y'umurwa mukuru Abuja na Kaduna yica abantu 8 ashimuta ababarirwa muri 40.
Presidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Perezida Joe Biden mu kwezi kwa 12 azakira inama izamuhuza n'abakuru b'ibihugu bya Afurika mu mujyi wa Washington. Frederick Mundikishi.
Inama nkuru hagati ya Amerika n'abategetsi barongoye ibihugu byo muri Afurika itekanijwe kuva ku igenekezo rya 13 gushika ku rya 15 y'ukwezi kwa 12. Biden yavuze ko iyo nama ifite intumbero yo kwerekana akamaro k'imigendanire ya Afurika na Amerika. Izotanga kandi akaryo ko gukomeza gukorana n'ibyo bihugu ku bibazo nkoramutima byihutirwa bihanze amakungu. Umutegetsi akomeye akora muri leta ya Perezida Biden atashatse ko izina ryiwe ritangazwa, yavuze ko abakuru b'ibihugu byo muri Afurika 50 aribo bitezwe muri iyo nama. Iyo nama izoba mu mpera z'umwaka, izoba ibaye nyuma y'ingendo Perezida Biden azoba yagize mu yindi migabane icuditse na Amerika irimo Aziya, Uburaya hamwe no mu bihugu byo mu buseruko bwo hagati. Biden ntaragendera umugabane wa Afurika kuva agiye ku butegetsi. Inama yo mu kwezi kwa 12 izoba arakaryo kuriwe ko kurabira hamwe n'abategetsi ibintu byose biyerekeye.
Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi witeguye ko Burusiya bushobora guhagarika gutanga gazi mu bihugu biwugize. Diane Ninenazwe.
Mu itangazo umuryango w'Ubumwe bwa Buraya wasohoye uno munsi, wasabye ibihugu biwugize kugabanya gazi bikoresha bibaye ngombwa ugashaho amategeko yo kugabanya ikoreshwa ryayo. Gaz umwe bwa Buraya bwiteze ko Uburusiya buzohagarika gutanga mu bihugu bitandukanye bigize umuryango nifashishwa mu gushusha amazu no kuronka umuyaga nkuba. Umwe bwa Buraya bwifuza ko ibihugu bitandukanye biri muri uwo muryango bigabanya gaz bikoresha gushika ku bice 15% kuva mu kwezi kwa munani gushika mu kwa gatatu ko mu mwaka uza. Mu vyo umwe bwa Buraya butegekanya gusubiriza gaze y'Uburusiya harimo ukwikora ku vyimeza. Kwa kabiri w'indwiza ibihugu bigize umwe bwa Buraya bizohurira mu nama aho bizovugana kuri iki kibazo.
Uburusiya kuri uyu wa mbere bwatangaje ko imbago zaho buteganyiriza bikorwa byabwo bya gisirikare muri Ukraine zagarutse kurenza mu karere k'inganda ka Donbas mu gihe ingabo zabwo zagabaga ibitero byahitanye abantu benshi mu burasirazuba no mu majyepfo y'icyo gihugu. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha. Komeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mugeno kuri Waishatu Radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter. Mudusange kuri @voaradio yacu. Mukanya turajyana mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru tuyahere mu Burundi, hateraniye inama rukokoma ya gatanu ihuje abafite aho bahurira n'igihingwa cy'icyayi baturuka mu bihugu 10 bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba n'ihembe rya Afurika. Inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru.
Ihuriro rigira gatanu ku gitegwa cicayi gitabiriwe n'ibihugu nk'uRwanda, igihugu ca mbere muri Afrika gifise cayi ca Canovera, Uburundi bugira kabiri kuri urwo rutonde rw'icayi ca Canovera muri Afrika, Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi, Ethiopia, Congo, Mozambique na Madagascar. Emmanuel Ndayiziga, umuyobozi w'ubudandaji mu kigo c'igihugu citaho icayi mu Burundi OTB, yezeye ko akunguko ari kanini kubegwa n'ico gitegwa c'icayi muri ivyo bihugu.
Kandi n'akaryo ku bantu bose basanzwe barangura imirimo yo kurima, yo guhingura no kudandaza icayi, bari ngaha bagahura bakumviriza abasanzwe babikoramwo babifisemo ubumenyi, hanyuma bakavugana bakongera bagahanisha ibyo basanzwe bahingura. Nivyo icyayi cy'u Burundi ubu kirimwa ku rugero rw'amatone 12,000. Ubwo rigero ntirurashimisha, nicyo gituma nko muri Otebe twasanze yuko dukwiye kugira kubaka irindi hinguriro iko yakorerwa imatana ya Otebe rigira gatandatu kugira ryongereze umwimbu tudandaze hanze, hama amafaranga y'agaciro ashobore kuza mu gihugu ari menshi.
Aha niho umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema afatira mu guhamagarira abarimyi b'icayi kucitaho kurusha.
Dusabye abarimyi b'icayi kubandanya bitaho ico gitegwa kandi bijukiro no kujya amakoperative, kuko niyo nkingi iterambere y'igihugu. Ikindi naco nuko bovavanura n'ingendo mbi yo kurandura icyayi no kutagishiramo ifumbire. Cyo gituma dusabye abajeje intwaro guhana bivuye inyuma umuntu wese azofatwa arandura icyayi, kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu.
Ubu ikiro cy'icyayi kibisi c'amababi akimara gusoromwa kigugwa amafaranga 280 y'amarundi. Ubwo rugero nibwo ruto ugereranije n'ingene mu bindi bihugu byitavyo nama bimeze. Abarimye b'icyayi bo mu misozi miremire ya Mugamba, Tora, Jenda, Mwaro na Muramvya bazi neza kamaro k'ico gitegwa, basaba ko ico giciro co kwiyongera kugira ngo nabo bagwize umwimbo.
Ikaza nko ku 400 canke 500 muri ico gihe nibaza yuko abantu bo gihurumbira ku kirima ari benshi, mbere wanashaka n'amahinguriro agaca yiyongera
kigatuma kija niburi iburi nko ku mahera 300 canke nayarenga,
kuko urahemba umukozi hanyuma ukarihana angre, hari n'igihuriye niyo ngurani yo credit ugaca usanga usigaranye ubusa.
Umwana arije kwishura ariga tukaronka amafaranga tumutangira tugaheza tukagikorera neza tugaca turonka umwimbu.
Ubu nibwo buntu ngiye umujyango, nibwo nico kimfasha kwigisha abana nakarasiyo
je cyane nateye no kwikira mfite yakamaro gose abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyamahera nkuye mu cyayi
gushe kubo mu Burundi igisata cabikorera twabo ntikiratangura gushira imitahe myinshi mu cyaje mu gihe mu bindi bihugu byitavyo nama abikorera twabo ari bo benshi ibituma haba ihiganwa mu kwitaho neza igitegwa cicaje abarimye basaba ko leta yo kwemerera abikorera twabo nabo
iyo bataronse ifumbire kugihe bica bicuma umwimbu utiyongera kobera yuko hari ifumbire iteba canke ikabura abikorera twabo baje mu gisata cicayi baragiteza imbere kobera yuko ayo mayizina aragwira abakirima bakagwira hanyuma n'abaronka ubuzi bakagwira hanyuma urumve umwimbu ucuheza ukiyongera cyane bose hanyuma uretse nico harabaho ubuhiganwa mu gihe biba bicunganijwe neza inzego zose ziserukiwe ku buryo hatabamwo ibintu by'akajagari
ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe ry'ibyo bihugu East African Tea Trade Association vyerekana ko Kenya arico gihugu ca mbere kirima icayi cinshi muri Afrika kikagira gatatu ku isi mu gihe ibihugu bibiri vya mbere ku isi ari Buhindi n'Ubushinwa iryo shyirahamwe East African Tea Trade Association ribandanya rivuga ko iki gice ca Afrika y'ubuseruko n'iyembe rya Afrika arico cimokamwo icayi cinshi muri Afrika amatoni arenga gato ibihumbi 546 ku mwaka ico gitegwa cinjeza amadorari arenga imiliyari 120 muri ako karere icyayi kigira kabiri inyuma y'ikawa mu bitegwa njabukamazi muri ivyo bihugu ndetse vyihaye intumbero ko ku mwaka bija birahura mishirahamwe ribihuza kugira ngo birabire hamwe ingene umwimbu wogenda urongerekana Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Tuve mu Burundi tuje muri Tanzania mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ho mu gihe cy'amezi atandatu abagera kuri 350 batagishobora kwakira imfashanyo zirimo iz'ibiribwa kuko amakarita bahesha izo mfashanyo yagizwe imfabusa. Inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin aho muri Tanzania.
Ivyo bitigiri vyemezwa n'umuvugirizi w'igipolisi komine Kibondo aliyo icumbikiye impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta Bwana Juma John vyari mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu mu biro by'igipolisi komine Kibondo. Uyu muvugirizi yasiguye ko nyuma y'amatohoza ategereje gukorwa muri iyi ndwi turimwo hari abazotahukanwa mu gihugu cyabo ku nguvu abandi nabo bazojanwa kuri sentare kwishyura amakosa abagirizwa mu ntumbero yo kubungabunga umutekano mu nkambi. Yumvikanishije ko mu kwezi gushize kwa gatandatu gusa hafashwe abantu hafi 65 bagirizwa ubusuma no guhungabanya umutekano. Muri bo 30 barugariwe amakarita baho uburenganzira bwo kuba mu nkambi abandi 25 batwagwa kuri sentare bacibwa kiringo cy'amezi 5 mu gasho.
Kwa mwezi Juni tuliokamata watu 55
mu kwezi guheze kwa gatandatu twarafashe abantu 55 bagirizwa amakosa atandukanye. Muri bo abo dusanga ko arabagizi ba nabi bakomeye tubatwara kuri sentare abandi turaba aka makarita amahaseri kamenya aho ibajyana abamaze igifungo nabo tubatahana mu gihugu cy'amavuko hari n'abandi turekura bakisubirira mu nkambi.
Pokea watu 10 kutoka jela na tumewarudisha kwa Burundi wa makambini tumewarejesha makambini.
Gusa umwindogo ni mwinshi kuri zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta zo zisanga gusubizwa mu gihugu ku nguvu ari nko kubafatira amaboko mu mugongo kuko mu gihugu baje bavamwo hakibarizwa amabi menshi harimwo abahigwa buhongo.
Nifatiye ko twahunze amabi akorerwa mu Burundi kubenshi bari kwaraduhiga ariko ubu tukabwirwa yo kudutwagwa ku nguvu gushika mu gihugu cy'u Burundi cha gihugu nyene twahunga igihugu twirutse kubera twari ko turondegwa ugiye kuraba abantu nubo babandanya bapfa mu gihugu cy'u Burundi benshi babandanya bahigwa buhongo twebwe kwasha tubwiye ko tugomba dutwagwe ku nguvu
bari cyewe kuvika de yugawe na nayisigaranye umuntu ngiye mu kigiye uraza ubuzima bw'ikami nyene bugoye ngiye kurondera utwo kwisumamo kugira ndabikonoza ndahindura utwo two kujya muganga nze ndagaruka ku isensa nca sankade bayugaye baho rutonde uko mengo twebwe twosha duhunguka tuko ni turi impunzi kandi natwe kadi ziwacu tubona zisa n'izari zimeze neza tangoranza zifite bose muga twaciye dushikwa ku rutonde kwa bipfuza gutahukanwa ku nguvu bibonekana ko ari kwa kundi nyene ko gutahukanwa ku nguvu ka twa dufite amakadi
rero kubgivyo ico twosaba leta y'u Burundi leta ya Tanzania hamwe na UN nuko muri uko guhungura impunzi ivyo bokora byose bikora bisunza ayo mategeko mpuza makungu hanyuma kumbure uvyifuje bakamworohereza akoroherezwa cyane kugira ngo atahe ariko urya nawe abona yuko umutekano we utaraboneka utaragaruka bakamureka nkuko ayo mategeko mpuza makungu abivuga hanyuma gushika wenyine igihe wenyine azobona yuko umutekano wiwe ukwiye akabona gutaha ko buriya nta muntu yo kwifuza kwama mu buhungiro nimba tubona yuko hataragera ko dutaha ni kubera tubona yuko umutekano wacu utaragaruka utaraboneka
ubitigiye dukura mu biro by'igipolisi komine Kibondo hafi buri kwezi abantu barenga gato 35 barugarirwa amakarita abaho uburenganzira bwo kwitwa impunzi hama bagatano ku nguvu abandi barenga gato 40 barafungwa bagirizwa amakosa atandukanye gusa haseri iminsi yose ihamagarira leta ya Tanzania gukurikiza amategeko agenga impunzi nkuko yabikoze kuva kera kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika tugeze mu mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima dutegurirwa na mugenzi wacu Eugene Mukamusi.
Ndabaramukije ndi Eugene Mukankusi. Mbashimiye ko muri kumwe natwe muri ikiganiro. Ku isi hari abantu barenga 26 million b'impunzi n'abandi byibura 50 million bateshejwe ibyabo imbere mu bihugu. Bahunze ubushyamirane kwicwa cyangwa se amakuba adaturuka ku bikorwa bya muntu. Kimwe cya gatatu cy'impunzi ku isi baba muri Afurika nk'uko ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ibivuga. Mu bushakashatsi bwakozwe ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ku mpunzi bwatangajwe n'akanyamakuru JAMA kandi kibijyanye n'ubuvuzi, impuguke zasanze impunzi nyinshi n'abashakisha ubuhungiro bahura n'ingorane zikomeye z'umubiri n'umuhangayiko mu bihugu bakomokamo mu nzira y'ubuhunzi no mu bihugu byabakiriye. Ibyo byose bishobora gutuma bagira ibibazo byo mu mutwe n'ahandi mu mubiri. Inzobere zavuga ko ubuzima bw'impunzi nubwo abateshejwe ibyabo ari ikintu kigomba gushingirwaho mu kubarinda kugira ngo bazagire ubuzima n'imibereho myiza. Reka duhere muri Kameruni aho 80% by'abanyanigeria n'abanya Central Africa biyandikishije nk'impunzi bagomba kwishyura serivisi z'ubuvuzi. Ubwishingizi mu kwivuza ni ikibazo ku mpunzi ziba mu nkambi nk'iya Gado Bazere aho impunzi ibihumbi zitakibasha kwivuriza ubuntu. Emmanuel Jules Ntap yasuye inkambi adutegurira inkuru.
Uyu mwana ni impunzi y'umunya Central Africa kandi bamusanganye malaria. Nyina avuga ko baterwa inshinge n'umuganga wo ku kigo nderabuzima cya Gado Bazere kiri hafi y'inkambi ngari y'impunzi z'abanya Central Africa muri Kameruni. Aha mu birongozi by'iki kigo nderabuzima undi mwana arimo gusuzumwa n'umwe mu baganga batanu bakorera umuryango utegamiye kuri leta wa Africa Humanitarian Action ushinzwe gahunda y'ubuvuzi bw'impunzi ziba muri Kameruni kuva mu mwaka w'2010.
Au départ c'est tous les réfugiés on les prenait.
Tugitangira ubuvuzi bwari ubuntu ku mpunzi zose hamwe n'ibibazo by'ubukungu ingengo y'imari yagabanutse. Ubu twatangiye guha uwo mwihariko gusa abana bari munsi y'imyaka 5, abagore batwite, abonsa kugeza ku mwaka umwe, abarwaye indwara zidakira ndetse n'indembe.
Kuva iki cyemezo gifashwe mu mwaka w'2018, Hawa impunzi y'umunya Central Africa w'imyaka 50 avuga ko atagihabwa ubuvuzi ku buntu iyo agiye ku kigo nderabuzima.
Hamwe n'uko gutoranya biragoranye cyane, ngomba kwishyurira imiti kandi nta mafaranga mfite muri iki gihe, ntibyoroshye.
Ibiro bya Loni bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi bigereranya ko impunzi ziba muri Gado Bazere zigera ku 28. Juliette ni umukozi w'umuryango Africa Humanitarian Action akanaba umubyaza rukumbi muri iki kigo nderabuzima.
Nous avons environ 60 à 70 accouchements par mois.
Tuvukisha impinja ziri hagati ya 60 to 70 buri kwezi. Mu batwite baza ku gipimo cya mbere twakira abagira ku 100 buri kwezi.
Umuyobozi w'ikigo nderabuzima avuga ko habaye igabanuka rikomeye ry'inkunga kuva mu myaka 10 ishize, akongeraho ko yizera ko inkunga ishobora kongera kwiyongera mu gihe cya vuba.
Sinzi abaterankunga bakuraga mikoro ariko bakwiye kongera guhabwa inkunga nk'uko byahoze kugira ngo ibikorwa by'ubuvuzi bisubire nka mbere bityo n'abagenerwa bikorwa arizo mpunzi bamererwe neza nk'uko bahoze icyo cyabari ikintu cyiza rwose.
Undi mu bayobozi w'umuryango Africa Humanitarian Action muri Kameruni avuga ko muri uyu mwaka bamaze kubona inkunga itageze ku 400,000 by'amadolari ya Amerika.
Cette année, il y avait le projet de la Banque mondiale qui dit qu'on prend tout le monde. Ça veut dire
uyu mwaka hari umushinga wa banki y'isi yose w'ubuvuzi ku buntu ku mpunzi zose. Kandi hamwe no kubaturiye inkambi naho twagombaga gutoranya abababaye kurusha abandi nk'uko ubu tubigenza ku mpunzi. Ariko kandi kugezana n'ubu ntiturasenya amasezerano. Rero tugowe cyane n'uko kubura ingengo y'imari.
Abayobozi mw'ishami rya Roni ryita ku mpunzi nabo bavuga ko 20% gusa by'impunzi zose ziri muri Kameruni aribo ubu bagerwaho n'inkunga z'abafatanyabikorwa babo muri gahunda yo guha impunzi serivisi z'ubuvuzi ku buntu.
Twasuye inkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda ihana imbibi na Tanzania. Abahatuye batubwiye icyo batekereza ku buvuzi bahabwa.
Ubuvuzi butangirwa mu nkambi byarahindutse ugereranije n'igihe twinjira hano. Muri rusange kabisa ubu turabona ku buryo bushemeye nta kibazo dufite muri leta. Ikibazo gusa aba docteur nicyo kibazo dufite n'arikindi.
Ikibazo kihari ni kibazo kijyanye n'amatransfer.
Tambe na mbere nka mu nkambi biragoye kuko uri impunzi ufite ibibazo byinshi bikomeye cyane. Nkanje urebye bashyize mu cyiciro cya gatatu. Nkanze ubwanje kugira nihangane ivaye nibazo mfise icya mbere urabona hari abantu bari ngaha batega n'abadatega iyo bamaze kuba impunzi icya mbere wangirika mu mutwe ucyambuka ukivi wanyu kubera ko nagwa wabishatse bo kubyerekanya no kwita ku bibazo byo mu mutwe bw'umuntu twe ubwacu twareba tukareba ahantu turi twahisanze tutashaka mu gihe twahisanze tutashaka rero icya mbere na mbere aryo mashaka gukora gasiporo kujya yibagize ibibazo afise
turabona abantu tugishika baje ari bazima mugabo wa marakanyo kabona yuko hari utuntu tutagenda neza ugasanga umuntu aragerageranya nk'impuzu nyinshi bigaragaza ibimenyetso by'uko mu mutwe ibintu bidatonze neza.
Ngerageje wenda nk'ibibazo duba dufise mu nkambi ubukene umuntu abafise cyangwa ibibazo byinshi umuntu abafise kihanganuka byikuramo kintu ndabitsindishye mfite amahoro nkaryama ngasinzira afite umutekano barumva ibintu byose byaheze ntangorane.
Kurinda ubuzima bwanje bwo mu mutwe ngenda gusenga kenshi nava gusenga nkaca nja mu bikorwa bikandinda ubwigonge.
Muganga Allen Manase yashinze Impact Trust International umuryango utabagamiye kuri leta ufasha abakozweho n'urugomo n'ubushyamirane abakuye mu byabo hamwe n'impunzi. Aratubwira ibindi ku bijyanye n'ubuzima bw'impunzi.
I remember when places like Gaza was first rescued from the clutches of the terrorists.
Ndibuka igihe ibice nka Gaza byari bikivanwa mu maboko y'ibyihebe namaze iminsi muri Gaza nyuma yaho abaturage barukutse iterabwoba benshi bari bamaze gupfa mu minsi mike bitewe n'indwara zica zibasira abana n'ababyeyi kubera imirire mibi. Ku ruhande rumwe twapfushije abana benshi ariko muri rusange imiryango itegamiye kuri leta yarakoze cyane ariko kandi abantu benshi na n'ubu ntibaragerwaho na serivisi ubuvuzi. Iyo urebye ahantu hazwi nka Chibok biracyaguranye kugerwaho na serivisi z'ubutabazi abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi ntibashobora rwose kuhagera baba bo mu miryango nterankunga y'imbere mu gihugu cyangwa se mpuzamahanga baba bifuza kujyayo gufasha abaturage. Rero keretse gusa kuhagera byorohejwe binyuze mu kuvugurura ibijyanye n'umutekano n'uburyo bwo gutumanaho ndetse no guhana amakuru naho ubundi abahatuye ntibazagerwaho n'ubuvuzi binyuze muri iyo miryango. Mu gihe nta mutekano mu by'ukuri haracyari imbogamizi nyinshi tuzakomeza guhura nazo mu bijyanye no gutanga ubufasha. Dufite n'ibice byinshi bitari mu buyobozi aho abantu batabasha kugera mu biturage by'iwabo. Rero hakenewe gukomeza guhuza ibikorwa. Ibura ryuhuza bikorwa riragira ingaruka kuri ibi bice. Nk'urugero uzasanga imwe muri iyi miryango myinshi ikorera ibikorwa byayo byose kandi bisa mu gice kimwe kirimo umutekano ahandi hagasigara nta kintu na kimwe kigerayo.
Ibitero by'inyeshyamba bihora mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru ya Mozambique nibyo byatumye abantu bakoka umutima. Amazu n'imidugudu biraterwa amabombe kandi bigatwikwa bigakongoka. Abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika Amancio Villancoros na Omar Kaseko basuye inkambi nyinshi kandi bagaragaza ibibazo by'ubuzima impunzi zihura nabyo by'umwihariko abana.
Abana bavanywe mu byabo n'intambara yo muri Cabo Delgado bafite ikibazo cy'ihungabana. Bamwe biboneye n'amaso yabo ibintu biteye ubwoba nk'icwa ry'umubyeyi kandi bugarijwe n'uburwayi bukomeye bwo mu mutwe.
Ntibavuga, ntibashaka kuvuga ibibanyuzemo. Bashobora kubikomozaho ariko ntibabitindeho. Niyo mpamvu tubategurira imikino tukabereka televiziyo mu rwego rwo kubafasha kwibagirwa icyo ari cyo cyose banyuzemo.
Kimwe n'uburezi, gahunda y'ubuzima rusange nayo yahuye n'igitutu gikomeye. Umutekano muke wateje abantu guhunga ikivunga wasunikiye ibihumbi by'abaturage mu nkambi mu gihe no kubari bahatuye mbere. Ibikorwa remezo by'isuku n'isukura n'iby'ubuvuzi byari bisanzwe bidahagije. Ibura ry'amazi meza na serivisi z'ubuvuzi ubu byugarije abavanywe mu byabo ndetse n'abaturiye inkambi. Isabel Pereira, impuguke mu ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF, asura inkambi yo mu karere ka Shiure mu majyepfo ya Cabo Delgado, yavuze ko atewe impungenge n'uko hashobora kuvuka ingorane nyinshi kurushaho mu gihe cy'imvura yo kuva mu kwa 11 kugeza mu kwa 4.
We had episodes of cholera in the previous year here in Cabo Delgado. So we never know if we are
twagize ibihe byakorera mu mwaka wabanje hano muri Cabo Delgado. Rero ntitwamenya niba ubu yaracitse burundu. Umubare w'abagwaye gucibwamwo ugenda wiyongera uko igihe c'imvura kiza. Rwose kugira isuku n'iryo pfundo yo kwirinda cholera.
Bishobora kugorana kubahungiye imbere mu gihugu kubona ubuvuzi bwa korera, malaria n'izindi ndwara zihiganje. Ishami rya Loni ryita ku buzima rirakorana na Minisiteri y'Ubuzima muri Mozambique mu kuvugurura serivisi z'ubuvuzi mu turere twazahajwe n'intambara yo muri Cabo Delgado. Barimo kubaka amavuriro no gushyiraho gahunda z'ubuvuzi bwimukanwa basanga abaturage aho bari.
You know the situation in Cabo Delgado is critical.
Murabizi ibintu muri Cabo Delgado birakomeye ndetse byinshi mu bikorwa remezo by'ubuvuzi byarangijwe cyangwa se birasenywa burundu. Kandi abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi bagombaga kujyana n'abaturage bose. Ubu haraho serivisi z'ubuvuzi zitangwa ariko tukaba tudafite imiti ihagije. Kubona inkunga ni icya mbere ariko kugeza imiti ihagije na n'ubu biracyakorwaho.
Kwiyezereza nibura bimwe mu biribwa bakenera bishobora kubagarurira icyizere bikanabafasha kongera kwiyubaka.
Kiri Cabo Delgado muri Mozambique, imiryango amagana n'amagana yateshejwe ibyabo ihanganye n'ikindi kibazo indi ntambara y'ibura ry'ibiribwa. Aha muri Mozambique abantu bamwe babonye uburyo bwo gutsinda iyo ntambara. Inkuru irambuye.
Benshi mu batuye inkambi bamara amasaha bategereje amakamyo yikoreye ibiribwa y'ishami rya Loni ryita ku biribwa. Inshuro imwe mu kwezi bahabwa ibiribwa birimo ibishyimbo, umuceri n'amavuta.
We mainly composed by rice.
Udutete tw'ibiribwa tuba dukubiyemo ahanini umuceri, amavuta n'ibishyimbo, kandi bibigize hafi 80% by'ingufu zikenewe ku muryango ugizwe n'abantu batanu.
Benshi hano bavuga ko ibiribwa bitamara ukwezi kose kandi ntibabone n'ikinyuranye yo guhinduranya. Fatima Baidur ahangayikishijwe n'imirire y'umwana we w'imyaka 2.
Umuhungu wanjye arya umuceri gusa. Birababaje. Nakamuhaye n'ikinyuranye kubera ko akiri mutoya.
Hagati aho abaturanye n'inkambi baraha impunzi ubutaka bwo guhinga. Umuryango udaharanira inyungu ADER wita ku iterambere ry'ubukungu bwa Cabo Delgado ntutanga ibiribwa gusa, ahubwo natanga imbuto n'ibikoresho by'ubuhinzi.
Gutanga ibikoresho n'imbuto bikubiye hamwe n'umushinga wo gusubiza abana mu mashuri no gufasha abantu kugera ku mavuriro. Tugomba gushimangira gahunda yo kurwanya inzara, mu miryango. Mu kubafasha kugarura icyizere
twahisemo kubaha ibikoresho ngo babashe guhinga ntibatungwe gusa n'imfashanyo.
Benshi mu bavanywe mu byabo bari bamenyereye ubuhinzi ngandura rugo. Imfashanyo bahabwa ibafasha kongera kwitunga badategereje gufashwa.
Aha niho dusoreje ikiganiro bongabunga ubuzima cy'uyu munsi. Ku yandi makuru yerekeye ubuzima, inama ku mibereho myiza n'ibigezweho mu buvuzi, mwajya ku ijwi ry'Amerika kuri vewanews.com no kuri y3@radioyacu.com. Naho ubutaha hagataha kandi mukore ku buryo ku munsi wanyu ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.
Inshuti mwakomeje kudutega amatwi, tubashimire ko mwabanye natwe. Naho mukanya kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.